Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itangira ibiganiro byayo by'iki gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikoro muri kumwe hano i Washington DC na Eugenia Mukankusa. Inshuti zacu bavandimwe mwaramutse neza. Ikaze kuri radio yanyu, Radio ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi.
Nagomba kuvuga yuko intambamyi nyamukuru ni ubukene bwugarije abanyagihugu cyane cyane hariya makomini aho adashobora kuronka uburyo bwo kuronka izo mpapuro.
Uwo ni Deo Gasamagera, umuyobozi w'umugambwe MSD mu Burundi, avuga ku kibazo cy'ubukene mu myiteguro y'amatora. Ni umusogongero w'inkuru tuza kubagezaho mu kanya. Mbere yaho ariko ni umwanya w'amakuru hirya no hino mwateguriwe kandi migezwaho na Oriane Itangishaka. Oriane, waramutse neza.
Waramutse Eugenie Mukankusi, ndabaramukije namwe mwese muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu. Dutangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Kenya, abategetsi b'igihugu cya Kenya bamenyesha ko uruhagarara rwa Raila rubahereye ku ishuri rya kaminuza mu buseruko bw'igihugu rugahitana abantu 147 n'abagwanyi 4 b'umugwi wa Al-Shabab rwahagaritswe. Abapolisi n'abarokotse bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri kampisi y'ishuri rya kaminuza rya Garissa batangura kurasa badatora uwo barasa. Yamara bamwe mu banyeshuri b'abayisilamu bavuga ko abagize ico gitero babajije abanyeshuri nimba ari abakristu canke abayisilamu baca banyuruza bamwe muri abo banyeshuri. Bajejwe umutekano bakikuje iryo shuri rya kaminuza rya Garissa haca haduka intambara n'abo bagwanyi ba Al-Shabab. Yamaze ikiringo c'amasaha 15 babasha gutabara abanyeshuri barenga ku 500. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Joseph Nkaseri yamenyesheje ko abo bagwanyi 4 baje biboshe ko amabombe yasambutse abapolisi babarashe. Al-Shabab imenyesha ko ico gitero bagize ari ico kwihora ibikorwa vya gisirikare biriko biragirwa n'abasirikare ba Kenya bari muri Somalia aho uwo mugwi w'abayisilamisti ukorera. Iki kibaye igitero ca mbere gikomeye kigizwe na Al-Shabab kuva batenyuba kwa ya Westgate irimwe amaduka menshi ku mugwa mukuru wa Nairobi mu 2013 hagapfa abantu barenga 60. Perezida Uhuru Kenyatta yabwiye abanyagihugu yuko ivyabaye bitari gushika yaba igihugu gifise igitigiri c'abajeje gucungira umutekano gikwiye. Ati Kenya irakeneye byihuta ko igitigiri c'abapolisi ciyongera. Bategetsi ba Kenya batangaza ko biteguriye gutanga umutahe w'amafaranga 200,000 vy'amadolari ku muntu wese yofasha gufata uwitwa Mohamed Mahmoud agendera ku izina rya Gamadere canke Dulia Deina akekwa kuba ari we ayobora ibitero bigigwa muri Kenya kandi akaba yagize uruhara mu gitero cabaye kuri iryo shuri rya Garissa. Abategetsi muri Yemen batangaza ko abagwanyi b'abahudhi kumwe n'imigwi ibashigikiye bateye igisagara cha Eden bafata urugo rw'umukuru w'igihugu muri ico gisagara gikomeye kiri ku kivuko mu bumanuko bw'igihugu. Abaroberi bamaze iminsi begereza ibitero mu nzira ya Eden aho bagenda batana mu mitwe n'abasirikare bashigikiye umukuru w'igihugu yemewe n'amakungu Abdul Rabu Mansur Hadi yahunze igisagara cha Aden mu ndwi iheze. Ifatwa ry'igisagara cha Aden, igisagara cha Aden gikomeye cyari gitwawe n'abasirikare bashigikiye umushinga ntaye Hadi ryo baragahombo gakomeye ku kigoro k'ibihugu biyobowe na Saudi Arabia vyari bimaze ikiringo cindwi bigira ibitero mu kivyo mu kirere muri Yemen mu kugwanya abo bagwanyi b'abahudi. Ejo ku munsi wa kane nyene abagwanyi ba Al-Qaeda bateye ibohero ryo mu bumanuko bwa Yemen batorokesha abanyororo 300. Abategetsi mu nzego zijejwe umutekano bavuga ko Khalid Batarfi umwe mu bagwanyi bakomeye ba Al-Qaeda mu bihugu by'Abarabu ari ku rutonde rw'abanyororo baraye batorokeshejwe muri iryo bohero ryo muri Al-Makala. Abantu bitwaje ibigwanisho bigizwe n'amagrenade n'amarokete baraye bateye amapozisiyo y'abasirikare b'igihugu cya Misiri mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Sanaa bica abasirikare bashika kuri 15 kumwe n'abasivile 2 bakomeretsa abandi bantu batari bake. Ntawuriyitira ivyo bitero ariko abagwanyi bashigikiye umugwi wa Islamic State bamaze kugira ibitero bene ivyo bitari bike muri iyo ntara ya Sinai. leta zunze ubumwe za Amerika iranegura yivuye inyuma ivyo bitero. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amahanga bumenyesha ko Amerika ishigikiye akigoro Misiri ibandanya kugira mu kugwanya iterabwoba, bakavuga ko bagiye kubandanya gukorana na leta ya Misiri mu kugwanya icyo cyose coza gishaka guhungabanya umutekano muri ako karere. Ivyo bitero bidasanzwe mu ntunga bibaye bimwe mu bitero byari bikunzwe kugirwa mu mezi aheze, nubwo hari hamaze igihe hagigwayo ibikorwa vya gisirikare bikomeye mu ngingo yo gutuza imigwi y'abitwaje ibigwanisho iri muri ako karere ka Sinai mu buraruko bw'igihugu ahahana imbiwe n'intara ya Gaza y'igihugu cya Israel. Abakenyezi babiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barahagaritswe n'igipolisi bagirizwa kuba bariko bagerageza guhingura amabombe kugira bagire ibitero by'iterabwoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Munzandiko zashizwe habona na Sentare Nkuru ejo ku munsi wa kane zivuga ko uwitwa Noel Valenza na Asia Sidiki bafashwe bagirizwa ivyaha byo gushaka gukoresha ibigwanisho ruhonya nganda. Bashikirizwa manza ba leta bavuga ko inzego ziperereza zamenye imigambi yabo bakenyezi yo gutera ibitero ku bibanza birimo abapolisi, inyubakwa za leta n'ibibanza birimo abasirikare kubera ukwemera kwabo mu bwicanyi buhagaze ku ntambara ntagatifu izwi mu idini rya Islam Jihad. Ayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo mwayashikirijwe na Oriane Itangishaka hano ku radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Oriane, urakoze kuri aya makuru. Nshuti zacu, muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri interinete kuri radio yacu voa.com. Ubu tugeze ku mwanya w'inkuru nyamukuru. Duhere mu Rwanda, mu kiganiro n'abanyamakuru, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko impaka z'abamubaza ibyo guhindura itegeko nshinga bagombye kubibaza abaryanditse, kuko ngo nta ruhare na ruto yagize mu kuryandika. Ni ingingo yatinzeho kuruta izindi. Perezida Kagame avuga ko abifuza ko yakomeza gutegeka u Rwanda bagombye kubimwumvisha bifashishije ibisobanuro bifatika. Yikomye abanyamahanga bumva ko ibintu byagenda uko bifuza, avuga ko abanyarwanda aribo bigenera uko babaho. Eric Bagiruwubusa yakurikiye ikiganiro hategurira iyi nkuru.
Impaka ziri kugaruka kenshi mu Rwanda ku guhindura itegeko nshinga Perezida Kagame agakomeza gutegeka u Rwanda ni nazo nyirubwite Perezida Kagame yatinzeho muri icyo kiganiro n'abanyamakuru. Perezida Kagame avuga ko hari amatsinda biraje impaka, rimwe ryemeza ko itegeko nshinga ritakorwaho manda z'umukuru w'igihugu zigahama ari ebyiri, irindi rikavuga ko itegeko nshinga ari ry'abaturage rishobora guhindurwa nabo. Perezida Kagame yabwiye abanyamakuru ko ahagaze ku itsinda rya mbere. Perezida Kagame ati ntawe nigeze ntakambira mubwira icyo gutekereza nuko atekereza. Avuga ko abifuza ku itegeko nshinga rihinduka babifitiye uburenganzira, ariko ko niba bamwifuza bakwiye gukora ibishoboka byose bakamwumvisha impamvu zifatika. Abatifuza ko akomeza nabo bakagira abandi babyumvisha, kuko ngo nta kibazo afite cyo kudakomeza gutegeka. Ati ntawe natse akazi ku buryo n'inkabura nzaba umushomeri. 2017 n'inteye ubwoba. Ingingo y'101 y'itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho yo zingiro rya byose ivuga ko nta wemerewe kurenza manda ebyiri. Perezida Kagame yabwiye abanyamakuru ko ubuzima bw'abanyarwanda budashingiye kuri iyo ngingo, kandi ko bamubaza iby'itegeko nshinga atari we muntu wanyawe wagombye kubisubiza.
How does the whole country, the whole nation, how does it get narrowed to one piece of article? And which article you are talking about, by the way? Ntibyumvikana
ukuntu igihugu cyose kirangarira ingingo imwe rukumbi. Harya ubundi iyo ngingo ni iyihe? Yaturutse he? Ninde wayishyizemo? Ninde? Ni jyewe se? Nigeze nandika itegeko nshinga? Ninde? Sije nta n'uwo ndimo nsaba guhindura itegeko nshinga. Ese aba basaba ko rihinduka baramutse bavuze ngo ryihinduka? Aho niho mwarimu ukwiye kumbaza ahubwo ngo Perezida, hari ikibazo bafiteho?
Perezida Kagame yanavuze ko bibaye ngombwa ko nuba abaturage bavuga ko batamushaka yahita ava ku butegetsi n'igihe kitarangiye. Yikoma igitutu cy'amahanga ashaka kwinjira mu mibereho y'Abanyarwanda ku bifuza ko manda z'umukuru w'igihugu zitagira umupaka, naho Perezida Kagame avuga ko ari uburenganzira bwabo. Ashimangira ko akeneye ibisobanuro byimbitse kuri iyo ngingo niba bamushaka ko akomeza.
Time limits or change or not change, and it's about me. For me, I'm just happy.
Manda ntarengwa guhindura cyangwa kudahindura kandi ngo rije bireba icyambere giwe nejejwe n'uwondi we nahondi kandi nzu buryo nahageze bizakurikiraho ega amatwi buri wese kandi niteguye gukomeza cyangwa kudakomeza bitewe gusa n'inyungu z'iki gihugu.
Kunama yagira mugenzi we bi Burundi Pierre Nkurunziza zigamije gukemura ibibazo biri gutuma bene igihugu bahunga icyuka kibi gifatiye ku matora y'umukuru w'igihugu. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko igihugu kigenga kitakendera kugirwa inama ngo bagombye kubyikemurira. Iby'impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda ibihugu byombi ngo birabiganiraho bisuzume uko ikibazo giteye. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turacyari mu Rwanda, urukiko rw'ikirenga rwaraye rugize abere abantu 8 biyise intwarane za Yezu na Maria nyuma y'uko urukiko rwemeje ko ibyo bashinjwa byo guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse no gushaka kwangisha abaturage ubuyobozi bitabahama. Ni inkuru mugezwaho na Sumutakabuye.
Nyuma y'amasaha agera kuri 5 abagize intwarane za Yezu na Maria bicaye mu rukiko rw'ikirenga bategereje n'amatsiko menshi imyanzuro y'urubanza rwabo. Bamwe bavugaga ishapure bucece, abandi bicaye batuje. Abacamanza bo mu rukiko rw'ikirenga 3 bababuranishije baje kwinjira maze batangariza bari bitabiriye iburanisha kw'ibyo abiswe intwarane za Yezu na Maria baregwa. Urukiko rwasanze ibyahereweho babahamya ibyaha mu rukiko rukuru nta mpamvu zidashidikanywaho zigaragara ko baregwa koko bamamaje nkani bihuha. Urukiko ruvuga ko umutangabuhamya umwe rukumbi Munyeragwe Joseph wabajijwe wenyine ibyo bitashingirwaho ngo baregwa bahamwe ibyaha, cyane cyane ko ngo no mwibazwa rye yagaragaje ko atiriranywe n'abagize iryo tsinda ngo amenye ko ibyo bagiye bavuga mu mujyi hose. Cyakora urukiko rw'ikirenga rwavuze ko amagambo yavuzwe na Mutamba Chantal umwe mu bari bagize itsinda ry'isi intwarane za Yezu na Maria wari uyoboye iri tsinda ashobora gutera ubwoba, ariko nta kigaragaza ko yavuzwe hagamijwe kwamamaza nkani bihuha bigamije kugomesha rubanda nkuko bari babihamijwe mu rukiko rukuru. Urukiko rwanzuye ko abaregwa bose uko ari 8 bahanaguweho ibyaha baregwaga bagahita bataha. Ijambo rya nyuma ryavuzwe n'umucamanza yuko babaye abere ryakurikiwe n'amarira y'ibyishimo yagaragaye kuri bamwe mu baregwa, maze hanze y'icyumba cy'urukiko bongera gushimangira hamwe n'imiryango yabo yari yaje kumva ko urubanza rurangira ku Imana bakorera ari bakoreye igitangaza.
Imana irabikoze.
Ibyiringiro byare beke ya iminsi yaregeze.
Asenze cyane nkajya ndeba bimwe bya Joseph muri bibiri ikintu yarenganye. Jyewe narebaga ibyo babarega nkabona icyambere nkabona aba n'abantu batize nkabona bararengana kandi nkabona barasenga, ariko nkavuga nti kuko Imana yarengeye Joseph ikamugira ukomeye mbona ko nabizabarengera.
Abagize iri tsinda ryitwa intwane za Yezu na Maria bari bamaze imyaka igera kuri 2 bafunzwe bakurikiranwa icyaha cyo kwamamaza nkani bihuha no gushaka kwangisha abaturage ubutegetsi buriho. Ibya ubushinja cyabo buvuga ko bakoze mu mwaka 2013 ubwo abagize iri tsinda bigabizaga umuhanda bava kuri kiliziya ya Saint Michel berekeza ku rugo rw'umukuru w'igihugu bavuga ko bamushyiriye ubutumwa k'ubuyobozi bwe ari ubw'igitugu ko nihatagira igihinduka hazameneka amaraso arutayamenetse muri jenoside y'umwaka 1994 ko abantu bakwiye guhinduka bakava mu byaha. Urukiko rukuru rwari rwabahamije igifungo cy'imyaka 5 ariko rugira bere abari muri ritsinda 2. Umukuru w'iri tsinda uvuga ko atari kumwe nabo ubwo bajyaga ku rugo rw'umukuru w'igihugu, ndetse n'uwari uyoboye iri tsinda Mutamba Chantal we waje kugaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Urukiko rw'ikirenga rwategetse ko abaregwa bose bahita barekurwa bakaba bahise basubira muri gereza kujya gufata ibikoresho byabo. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook Radio yacu VOA. Twongeye kandi kubararikira programu yacu yo kumugoroba kuva saa moya n'igice kugeza saa 2 zo kumugoroba. Iyo programu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no ku Ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2. Amakuru noneho yerekeye Uburundi, urugaga rw'amashyirahamwe hadaharanira imyanya muri politiki yo mu bihugu bitanu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, rurasaba perezida wa Tanzania Jakaya Kikwete uyoboye umuryango w'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba gusaba leta y'u Burundi kubahiriza itegeko nshinga n'amasezerano ya Arusha no gutuma perezida Nkurunziza atazongera kwiyamamaza ngo kuko bishobora gutuma haba intambara na genocide mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ni inkuru mugezweho na Tabita Mukamson.
Jakaya Mrisho Kikwete asanzwe arongoye umuryango wa Afrika y'Ubuseruko yamusavye kugondoza leta y'u Burundi ngo yubahirize amabwirizwa ngendegwa ko agenga uwo muryango na cane cane mu ngingo za 3, 6, 7. Leta y'u Burundi ngo niyubahirize ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hisunzwe amasezerano ya Arusha na cane cane mu bijanye no kubahiriza ibiringo vy'umukuru w'igihugu, kuko ibwirizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha nivyo demokarasi y'u Burundi ishingiye ko. Basaba kandi leta y'u Burundi kubahiriza amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'Ubuseruko mu bijanye no kubahiriza amahoro n'umutekano. Ayo mashyirahamwe asaba kandi President Kikwete kugondoza leta y'u Burundi ngo ifate ingingo zibuza ugwaruka rw'imbonera kure guhohotera zina kiremwa muntu. Uwo muryango w'amashyirahamwe adaranira inyungu za politike mu karere k'ibihugu bitanu bigize Afrika y'Ubuseruko arongera agasaba President Kikwete gutegeka umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko ngo akurikiranire hagufi ibiriko biraba mu Burundi, yongere ahanure n'abandi bakuru b'ibihugu wo muri uwo muryango nabo nyene bakurikiranire hafi ibiba mu Burundi. Uwo muryango wa Yaksof wibutsa ko abarundi bagerageje kunywana no gukomeza amahoro inyuma y'imyaka itari mike bari bamaze mu ntambara, ariko ngo hari amabuye y'agaciro abarundi bishiriyeho kugira amahoro ashinga imizi. Ayo nayo n'amasezerano ya Arusha yo kuwa 28 ukwezi k'umunani umwaka w'2002 n'amasezerano yo guhagarika intambara yashizwe ku mukono mu 2003 atuma haja ho ikigongwe cifata kibanza ku baroberi bahora bagwana. Ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 hatibagiwe amatora yo mu 2005 n'ibihumbi 2010. Muri ivyo vyose ngo amasezerano ya Arusha niryo buye rikomeye mu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu Burundi, kuko yashitswe ko hashizwe hamwe inguvu z'abarundi n'abandi bantu bemewe ku rubuga mpuzamakungu. Ayo mashirahamwe muri iryo kete yerekana ko muri iki gihe himirije amatora mu Burundi amahoro ashobora gutosekara agafatira hanini ku bijanye n'ikiringo cha 3 cha president Nkurunziza kitabonwa kumwe n'abatari bake harimo nawo mugambwe CNDD-FDD bamaze gutandukanywa n'ico kiringo. Ayo mashirahamwe amenyesha ko atewe umutima uhagaze no kubona ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi bivugwa ko ruri ko rurahabwa ibigwanisho bakongera bakagira imyimenyerezo ya gisirikare. Ayo mashirahamwe ngo aratewe ubwoba kandi n'iterabwoba rigirirwa abiyamiriza ikiringo cha 3 cha president Nkurunziza nk'abari mashirahamwe adaranira inyungu za politike abanyepolitike cyo kimwe nabihebeye imana. Ivyo vyose bidakurikiraniwe hafi bishobora kukwega akarambaraye kandi bigafata na Afrika y'Ubuseruko yose. Ibujumbura, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Turacyari mu Burundi, igikorwa cyo kugeza kuri komisiyo yigenga ishinzwe amatora CPI amadosiye y'abaziyamamaza mu myanya y'abajyanama ba komine gisa n'ikitaratangira kandi iminsi ine ya mbere yararangiye. Bamwe mu bayoboye imigambwe baramenyesha ko ubukene na ba burugumesitiri batorohereza ababagana biri mu nzitizi nyamukuru zidindiza icyo gikorwa. Ni inkuru mwateguriwe na Desire Hatungimana.
Mu gihe hamaze kurangira iminsi ine abazokwitoza mu bibanza by'abajenama b'amakomine, umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni ubahaye uruhusha rwo gutangura gushikiriza ibibaranga bigize dosiye yabo mu mugwi w'intara wigenga ujejwe gutunganya amatora CPI, aho twaciye muri CPI ya Meri ya Bujumbura no muri CPI ya Bujumbura Rirari. Nta n'inyoni yaharangwa, hari abakozi gusa barindiriye abo bitura, aho batumenyesheje yuko atanumwe arashikana dosiye yiwe. Mu mugambwe IPD zigamibanga bamenyesha ko bariko baregeranya ivyangombwa, icabateweje ngo nuko hari ibikoresho bimwe bimwe bikenye mu makomine bituma vyangombwa bigorana kuboneka. Zed Feruzi arongoye umugambwe IPD zigamibanga.
Ingorane zihari cyane cyane ni uko byo dusabwa mu kugira dushobore gukora dosiye, hanini ya bisaba yuko umuntu aba yagize fotokopi hano vuga karanga muntu hamwe n'akagakaratasi baduhaye igihe kwiyandikisha. Kwa usanga rero mu makomine menshi nta mafotokopiyeze ariho abarongoye umugambwe mu makomine bategerezwa kubyegeranya bakabitwara mu ntara kunigwa mikuru y'intara kugira bashobore gukora ibyo byose. Hanyuma rero uravye n'iminsi baduhaye imwe ni iminsi mike cyane kugira umuntu ashobore kuba yegeranije ayo madosiye yose. Nacyo gituma mbere twovuga tuti dusaba n'umugwise kuko wo kongera mikeya kugira dushobore gukwiza sabwa byose mugabo berekeye umugambwe itegeziga mibanga turiko turabyegeranya.
No mu ntara ya Ngozi imigambwe ngo ntiratangura gutanga amadosiye y'abakandida babo. Deo Gasamagera arongoye umugambwe MSD aho twahuriye mu gisagara cha Bujumbura akaba yatumenyesheje ko intambamye nyamukuru ari uko hari ubukene ntangere mu bantu utuma impapuro zimwe zimwe nkugwerekeye aho umuntu aba zigorana kuboneka kuko zitangirwa ku makomine zigatangwa na bamustanteri ubwabo nyene.
Aho kigeze nuko ku munsi wa mbere itariki 30 nkuko mubivuze twaragize inama mu ntara ya Ngozi no mu gwigenga mu ntara ugiye gutegura amatora CEPI utumenyesha ibyangombwa bisabwa kugira ngo umuntu ashobe kwitoza mu makomine byari ibyangombwa bishika 8. Ariko ku munsi wa kabiri mu gatondo umugwiseni warakuyemo impapuro zishika kuri 3. Ariko rero aho zikuriye mutwarabonye ko habaye akarusho ubu abantu bako bariruka barondera izo mpapuro ariko gushika ubu ntabaratanga kuzidepoza. Nagomba kuvuga yuko intamba minyamukuru n'ubukene bwugarije abanyagihugu cyane cyane hari amakomine aho adashobora kuronka uburyo gukuronka izo mpapuro cyane cyane urupapuro bita attestation de residence rwerekana aho umuntu asanzwe aba usanzwe rusabwa ku komine rukandikishwa kuri iyo komine nyine rukongera ugasinywa na musitanteri wa komine. Navuga rero yuko ngira ngo yindwi igiye guhera ko baratwemereye ko umunsi wa gatandatu umunsi w'Imana zo barakora amadosiye zo badutangwe kuyashikana mu mugwi wigenga w'intara CEPI.
Kiretse rero ibikoresho bikenye n'ubukene mu bantu Zed Feruz amenyesha ko na ba musitanteri hariho amakomine amwamwe batorohereza abarondera izo mpapuro.
Makuru dufite duhabwa n'abarongoye umugambwe mu makomine baratubwiye yuko abarongoye amakomine ndo kuvuga ba musitanteri yuko bataborohereza kugira bashobore kubaha ubwo rukaratasi ugasanga bagiye kubaraba bakavuga bati ntibararushira ko umukono. Nibyo biri mu bintu bituma gukwiza iyo dosiye biteba tazotera ingorane rero kugira dushobore kwiza amadosiye kubera ba musitanteri badatanga umwanya ukwiye kugira bashobore gutera kw'igikumu kuri ubwo rukaratasi.
Kuri ibyo bijanye na ba musitanteri batorohereza ababituye Deo Gasamagera amenyesha yuko mu ntara ya Ngozi izo ngorane atazihari.
Mu ntara ya Ngozi aho mperereye gushika isaha nta uramenyesha ko kwira mugura kuronka ibyo byangombwa nawe ngo ndabesha.
Mu gihe rero umugwi w'igihugu wigenga ujijwe gutunganya amatora seni utokongereza ikiringo muri kino gihe bizwi ko kizorangirana n'itariki ya 8 ukwezi kwa 4 turimwo nta nkeka ko mu minsi ya nyuma abajejwe kwakira ayo madosiye bazogira ingorane nyinshi zo kuyasuzuma. Ivyo bikazogira intambamye nyinshi kuko hari imigambwe izokwidoga yuko ivyabo bitihwejwe neza kandi ahanini ari watituye amasepi hakiri kare. Ivyo rero bikaramuka bishitse ntibizabibaye ubwa mbere hano mu gihugu cacu c'u Burundi kuko abarundi batari bake bafise kamere yo gukora ikintu ku munota wa nyuma. Desire Hatungimana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook radio yacu VOA. Twongeye kandi kubararikira programu yacu yo kumugoroba kuva saa moya n'igice kugeza saa 2 zo kumugoroba. Iyo programu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu I Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Muracyumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya gato hisa 12 turakomeza ibiganiro byacu kuri FM kuri radio inshuti ya bose. Mbere yaho ariko Oriane Itangishaka harabanza twibutse muri make amakuru avugwa muri iki gitondo. Oriane, mikroni yawe.
Urakoze cyane eje ni mukankusi twabwiye yuko abategetsi b'igihugu cya Kenya bamenyesha ko uruhagarara rwa rubereye ku ishuri rya kaminuza mu buseruko bw'igihugu rugahitana abantu 147 n'abagwanyi 4 b'umugwi wa El Shabab rwahagaritswe. Abapolisi n'abarokotse bavuga ko abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri campus y'ishuri rya kaminuza rya Gariza batangura kurasa badatora uwo barasa. Yamara bamwe mu banyeshuri b'abayisilamu bavuga ko abagize ico gitero babajije abanyeshuri n'imbara b'abayisilamu canke abakristu baca banyuruza bamwe muri abo banyeshuri. Bajejwe umutekano bakikuje iryo shuri rya kaminuza rya Gariza barokora abanyeshuri bashika ku 500. El Shabab imenyesha ko ico gitero bagize ari ico kwihora ibikorwa vya gisirikare biriko biragirwa n'abasirikare ba Kenya muri Somalia. Abantu bitwaje ibigwanisho bigizwe na maroketi na magrenade baraye bateye amaposition y'abasirikare b'igihugu cya Misiri mu buraruko bw'igihugu mu ntara ya Sinai. Bica abasirikare bashika kuri 15 n'abasivile 2 hakomereka abandi bantu batari bake. Ntawuri itira ivyo bitero ariko abagwanyi bashigikiye umugwi wa Islamic State bamaze kugira ibitero mbe n'ivyo bitari bike muri iyo ntara ya Sinai. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iranegura yivuye inyuma ivyo bitero. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga bumenyesha ko Amerika ishigikiye akigoro Misiri bandanya kugira mu kugwanya iterabwoba, bakavuga ko bagiye kubandanya gukorana na leta ya Misiri mu kugwanya icyo aricyo cyose coza gishaka guhungabanya umutekano w'ako karere. Abategetsi muri Yemen batangaza ko abagwanyi b'abahudhi kumwe n'imigwi y'ababashigikiye bateye igisagara cya Aden bafata urugo rw'umukuru w'igihugu muri ico gisagara gikomeye kiri ku kivuko mu bumanuko bw'igihugu. Ifatwa ry'igisagara cya Aden gisagara gikomeye cyari gitwawe n'abasirikare bashigikiye umushinga ntaye Abdi Rabu Mansur Hadi ryoba agahombo gakomeye ku kigoro cy'ibihugu biyobowe na Saudi Arabia. Vyari bimaze ikiringo cindwi bigira ibitero vyo mu kirere muri Yemen mu mugambi wo kugwanya abo bagwanyi. Abakenyezi babiri ba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barahagaritswe n'igipolisi bagirizwa kuba bariko baragerageza guhingura amabombe kugira bagira ibitero vy'iterabwoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nzandiko zashizwe habona na Sentare Nkuru ejo ku munsi wa kane zivuga ko uwitwa Noel Valenza na Asia Sediki bafashwe bagirizwa ivyaha byo gushaka gukoresha ibigwanisho ruhonya nganda. Abashikirizwa manza ba leta bavuga ko inzego ziperereza zamenye imigambi yabo bakenyezi yo gutegura ibitero mu bibanza bya leta, gipolisi n'ahandi henshi kubera ivyumviro byabo by'ingwano ntagatifu ya jihad.
Urakoze Oriane Tangishaka kuri aya makuru hongeye kutwibutsa. Ibiganiro byacu byice cy'ambere birahumuje. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Ntimucikwe n'igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu gitangira mu kanya gato saa 12. Ni ikiganiro muri isanga tuza kubagezaho mu masegonda make isa 12. Mugire umunsi mwiza na hasamoya n'igice z'umugoroba.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.